mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatano muri kumwe na Jean Diane na Hazwe ndayifurije ikaze makuru tubafitiye muri kano kanya
kono se cyangombwa ndanezerewe cyane kubera dufunyirije urugendo twahora tujaye gucumbura kugitorayo naho nuburaro nabwo nyene bukatugora urasema nyinshi
none kabisa nje ndakironka bidatebye kandi kuyitike kiragabanutse cyane kandi nabandi benshi bavuga ati nimwe yakironka muce mutubwira nake tuzosha tugenda aha kubera biroroshye.
Abo ni abanyagihugu muri commune Busoni iri ku mupaka Burundi buhana n'u Rwanda ni ku ruhande kw'intara ya Kirundo mu Burundi bishimira kubona kuva kuri no wa mbere bagiye kuzabararonkerezwa impapuro z'inzira ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Iyo nkuru co kimwe ni yerekeye amashengera adakwije ivyangombwa mu Rwanda ariko arugagwa turazigaruka ko handi hato murabiha gufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze amakuru tubafitiye tuyahera mu gisata c'amatora mu Burundi. Iminsi 20 niyo umurugujejo w'amatora muri ico gihugu Seni ufise ukaba wahejeje kwandika ibitigiri vy'abiyandikishije kugira ngo bazitabe amatora y'ibwirizwa nshingiro yimirije ivyo vyashikirijwe kuno wa mbere n'umukuru wo mu rwimo kiganiro n'amenyesha makuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ibujumbura yakurikiranye ivyico kiganiro.
Kwigene kirezo ya 22 kuno kwezi kwa kabiri ntiryo yandikwa ryabiyandikishije kugira abazitaba amatora cyatangura mu mugwise ni ico gikorwa kiriko kirangurwa hakoreshejwe amamashini nyabwonko ni nyuma yaho yandikwa ku gwego gw'igihugu rirangiriye kugene kirezo ya 17 kuno kwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 Petero Caraveri ndayicariye arongo uyu mugwise ni avuga ingene ico gikorwa cifashe n'imigwi y'abariko barakirangura
hari mugwi wa mbere kwita abakurikirana ibitabo dukoresha mu kwandika twita les agents d'archivage abo nabo ni 36 hari abakozi bandika niwe ariko barakora niwe bakora muri yamigwi ine navuga abo bose hamwe ni 3,360 hari abakozi bakurikirana abo ariko barandika tubita mu gifaransa agents de contrôle et de validation abakozi bakurikirana ibiriko birakorwa ko bigenda neza abo nabo igitigiri cabo bose ni 96 abandi dukoresha ni 124 nabo twita agent d'empaquetage
kishasha uno mwaka nuko ico gikorwa kiriko kirangurwa n'abahinga mu vyingurukana bumenyi b'abarundi informaticien muri rurimi rw'igifaransa ni mu gihe mu matora yo mu myaka iheze iryo yandikwa ryahora rihabwa amashirahamwe avuye hanze y'igihugu urongoye umugujejwe amatora ku rwego rw'igihugu agahumuriza abibaza ko hobo busuma muri iryo yandikwa
bya bitabo birimwo amazina iyo nyandiko yo kubanza kwinjiza ibitabo vyose mu mashini mu rurimi rw'Igifaransa tuvyita pré-saisie de registre. Pré-saisie de registre no kuvuga iki? No kugira ngo amarojistre yose abanze yinjire mu mashini nyabwonko imbere yuko kwandika nyezina bitangura bisigura iki? Bisigura yuko atarojistre itabanje kwandikwa mu mashini uyizanye itazwi mu buhinga naho kwandika hacinjira pré-saisie de registre niyikurikira hanyuma tugiriye muri yo pré-saisie twatanguranye imashini 125
naho biruko Petero Caraveri ndayicariye avuga ko ibitabo vy'abiyandikishije mu biro vy'ubuserukizi bw'u Burundi mu makungu bimwe bitarashikanwe Bujumbura ariko agashimishwa n'intambwe ico gikorwa ciyandikwa cari kigeze ko gushika mu gitondo cuno wa mbere
ibitigiri twaronse duhawe n'aba bahinga badushigikiye vyerekana ko gushika isaha 12 zo mu gitondo uno munsi kwa mbere hamaze kwandikwa abantu 390,137 munyumve neza muri iyo 390,137 harimwo abagabo 191,599 n'abakenyezi 198,000 n'abajanane 435 tuvuga tuti tumaze kwandika abantu bangana ibice munani kwijana kubice turindiriye kuzoshira muri izo mashini.
Tubibutse ko abarundi bangana n'imiliyoni 5 n'amajenindwi na 42 aribo biyandikishije ku rwego rw'igihugu. Abo nabo nibo bazita amatora y'abayibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu uno mwaka, hamwe n'amatora y'inzego zitandukanye mu mwaka wa 2020. Icyo gikorwa cyandikwa mu mamashini y'umugwiseni kikazorangira kugenekereza rya 13 ukwezi kwa gatatu kuza atagihindutse, nk'uko indongozi y'umugwiseni bivuga. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka arakenuye. Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi, ku nshuro ya mbere impapuro z'inzira zahora zitangirwa ku mugwa mukuru Bujumbura zatangiwe mu ntara ya Ngozi. Iyo ntara iri mu buraruko bw'u Burundi. Abazironse babwiye Ijwi rya Amerika ko biruhukije ku rugendo bapfunyirijwe. Umunyamakuru wacu Ngozi Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye ino nkuru, aratubwira zimwe mu mpapuro zatanzwe.
Impapuro z'inzira passport, laissez passer na CPGR nizo zatangiwe ubwa mbere mu gihugu hagati. Gutangira mu gihugu hagati, izo mpapuro atahandi zahora ziva atari mu gisagara cya Bujumbura, biri mu mugambi w'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi wo kwegereza imirimo ya leta abanyagihugu. Felix Mpozeriniga arongoye ubwo bushikiranganji niwe yatanze icese ubwa mbere izo mpapuro.
Uyu munsi rero n'akanyamuneza ntangere yuko tuje kwerekana yuko ikivi twatanguye tugishikanye ivyo twari twipfuje abanyagihugu bipfuza tubishitse ko murabona yuko impapuro bahora barinda kumanuka kurondera Bujumbura tuzibashirije nga ntibigeze barenga ngahe Ngozi babisabiye nga bibasanze nga murabona tubashikirije ni ntambwe rero ikomeye cyane twoshima habwo twokwihana amashi. Nuko rero iyi nkuru mwishikane hose mpanze impapuro z'inzira ni bwoko butatu, ariko n'izindi zirahari baratse kuzisa.
Iyo nkuru niyamara gushika hose, intara ya Ngozi yiteze ko ishobora kurengerwa n'ubwishi bw'abazoza kurondera izo mpapuro. Albert Nduwimana ni buramatari w'intara ya Ngozi.
Turazi yuko iki gikorwa bazokita bari benshi cyane, na cyane cyane yuko twari dufite n'abantu benshi turabona ameze nyuma tuyumye iterambere ibyo kwiyunguruza, hari amamoto, hari amamodoka, hari iki nk'igisata cy'amapermi. Turazi yuko abantu bazocyitaba ku buryo tuzava tubura n'ingene n'iyo tubakwiza muri iyi nyubako. Tukabasaba rero kumubandanya gufata mu mugongo iki gikorwa.
Abaronkeye ubwa mbere izo mpapuro zamurekarengane hagati mu gihugu bavuga ko ari akarusho kanini. Aba banyagihugu baturuka muri komine ya Busoni mu Kirundo ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda.
Jenanje na Jemba mu Kirundo muri komine Busoni tumba gubikara. Kono si cyangombwa ndanezerewe cyane kubera wadufunyirije urugendo twahora tuja i Bujumbura kugitorayo, naho n'uburaro nabwo nyine bukatugora urasema nyinshi.
Nene kabisa ngenda kironka bidatebye kandi kuyitike itike yaragabanutse cyane, kandi n'abandi benshi bavuga ati nimwakironka muce mutubwira natwe tuzosha tugenda aha kubera biroroshe. Nakenera kujya mu Rwanda cyane cyane no kujya nko kuraba nk'abagenzi muri Uganda nabyo bica binyorohera.
Harakunze kuvugwa igiturire mu gisata cy'igipolisi gitanga mwene izo mpapuro. Uyu munyagihugu ari mu bazironse kuri uyu wa mbere avuga ko atacyo yasabwe kirenga ku mategeko.
Kabisa nta kibituriye kabisa ngaha umaze kurihajya antahandi mahera basura kukwaka abamaze ajya dutanga ngaho hepfo nta kindi kabisa bakwaka.
Buramatari wa Ngozi asaba ko uko korohereza abanyagihugu kuguma gutyo.
Abaneza ko n'igisata kera cyari kigoye cyane bikironderegwa hamwe gusa, tubifuriza ko mugikorana umutima uri mu nda mukagikorana ubugwa neza kugira ngo iki gikorwa leta yakoze ibicije mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi kuko korohereza bene gihugu baze boroherwe nyine biboneke atakabagoye.
N'umushikiranganji w'abakozi n'akazi arabigaruka ko kampanuro.
Aha rero nk'uko buramatari yabivuze rero ni impanuro twoha abariko barakorera ngaha kugira by'ukuri umunyagihugu yorohegwe umworohereze, kuko yorohewe nawe acererwa n'ubindi bikorwa by'iterambere bariko arakora.
Ibiro rusange ibyo kwegereza abanyagihugu imirimo ya leta vyuguruwe mu ntara za Ngozi, Gitega, Muyinga, Bururi na Mwaro kuva mu kwezi kwa cumi umwaka uheze. Kugira biboneke leta yafashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita w'iterambere PNUD naho byuguruwe ico gihe ntivyashotse bikora kwigeranya abakozi no kubigisha uko bikogwa vyatwaye uyundi mwanyi ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze na wewe urakoze cyane ano makuru rero yose murashaka gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com twe turabangiriye gato amakuru avugwa mu Burundi ariko turaza kongera kugaruka igihe cy'isaha 1:30 ku yandi makuru azobagezweho ico gihe turaza kubabwira nk'inkuru yerekeye abashingwa manza b'igihugu cy'u Afrika yepfo batanze gushika mu kwezi kwa gatatu bakaba bavuze nimba bazokurikirana wahoze ari perezida w'ico gihugu Jacob Zuma kuvyaha yabandanijwe yagiriza wavyo kujya ruswa no gusesagura amatungo y'igihugu muraza kuba hagufi yanyu ya maradio yanyu samoya n'iminota 30 mukanya isase duca tubandanya n'ibindi biganiro vy'ijwi rya Amerika. Inama y'abakuru b'ibihugu byo mu ntara ya Afrika byo mu gihugu cy'Afrika y'ubuseruko yarakoranye Kampala mu gihugu cya Uganda mu mpera z'inondwi yararongowe rero yarongeye ikiringo umwunganizi mu biganiro by'abarundi Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania mu kiganiro mgenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Leonard Nyangoma umukuru mugambwe CNDD-FDD hamwe na Terence Ntahiraja umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati na Ildefonse Rugema umurundi akurikiranira hagufi ibya politike y'u Burundi yababajije ico bose bagona kuri ico kiringo congerewe kuri Benjamin Mukapa turatangura twumviriza Ildefonse Rugema hama bandi muraza kumva ico babigona ko umunyuma
ico kiringo nibaza yuko ikibazo nyamukuru nukuraba yuko umwanya umaze gutangwa kugira abarundi baganire umwanya warakoreshejwe mu nzira nziza mu nzira yo kuronderera abanyagihugu amahoro kuko ubu nibo nibo bababaye cyane uko ibyo biganiro biteba niko ingorane zibandanya ziba nyinshi mu gihugu ibyo rero murazi yuko hariho abanyapolitike bari bitwa ko serukira abanyagihugu aribo bari imbere kugira baganire hanyuma rero ibyo boshika ko nibyo abanyagihugu nibo babahanze amaso icyo kiringo rero bongeye uwo mushinga naye Mukapa nibaza yuko nta wuzi neza yuko ari kintu abanyagihugu bashobora kwizera kuko abanyagihugu basana iyo ndiko navuga abanyagihugu ngaha muribuka yuko hari abarundi ibihumbi 400 bari hanze y'igihugu abo bantu barababaye cyane abo bantu rero nico gituma abo barundi bene wacu nico gituma twovuga yuko ibiba byose byoba ari uko bashira imbere ingorane zabo bakaraba ingene bava muri izo ngorane
kubwanyu rero Defense Rwema ico kiringo nta cizere kiba hamwebwe ko ubu hazogira ikivuyemo
ico kiringo urumva byose biva ku bushake bw'abashaka kuganira hanshatse kuvuga ibibazo dufise mu Burundi ni vy'abarundi nitwe twategeza kwitorera inyishu kuko nitwe tuzi ivyo dupfa ivyo cyo kiringo rero cuwo mushinga nahe Mukapa n'umunyamahanga dusa nuko umenye ingorane zacu turiko tuziha abanyamahanga kugira badufashe kuzitorera inyishu
muravuze ikibazo gihambaye cyo kuvugana ukuri ico ni kibazo gihambaye cyane rwose tuhava tugaruka ko ariko imbere yaho reka tubaze mushya naye Nyangoma icizera afise cico kiringo congiwe umwunganirizi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania tugakwijamo Nyangoma
yona urakoze kuri ico kibazo Frederico twaruvuze yuko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu barongoye ibihugu bigize yase bagize inama igirani hirya yejo hanyuma barongera mu ngingo bafashe nuko bongeye ikiringo umuhuza kugira ngo abandanye agerageza guhuza abarundi nyakubahwa Perezida Mukapa igituma babigize ngira ngo nta n'umwe atumvise yuko umuhuza yari yagombye gutanga imihoho hanyuma baramwinginga arasubira kugumaho kubera iki yarabivuze muri raporo yatanze yuko mubo ariko arafasha kandi abyemerejwe Rugema avuze ibibazo bizotorerwa igisho n'abarundi nyine nitwe tuteza kuganira hagati yacu rero aba ariko arafasha twebwe abarundi hariho abamugoye abansi kwitaba ibiganiro canke babyitabye bakaza ntibagire icyo bashika ko bagaburagiza abandi kuganira aho rero nuvuga hanini ni leta ikindi cyabitumye nuko ibibazo biracari byose nta kurimira rero kugwiri ngira bagombye gutanga umwanya basubire bagerageze barabe yuko leta iriho mu gihugu ubu yuko ikebuka abandi bose bari ikebutse ikitaba ibiganiro ibibazo biriho ntabihakane uwo nyakubahwa mwatubwiye akora mu bushakashatsi bw'intwaro yo hagati kandi ajeje ibya patriotisme kwigisha urukundo cyane cyane urwaruka rw'igihugu ntiyukwirengagiza ntawishe umwotsi inzira ikirasha
ikibazo cyo kuvugana ukuri ikibazo cyo kuganira hagati y'abarundi ni ibibazo tuhava tugaruka ku mukanya ariko nashaka mbaze mushya ntahe ntahiraja Terence atubwiye niba nawe icyo kiringo afise akizera ko muri iki gihe abarundi bazoteba bagapfundika ayo masezerano y'amahoro ika abarundi bakaruhuka araba ari hanze bagatahuka ika n'uburundi bugafata inzira y'iterambere duga kwijambo
murakoze cyane murakoze iki kibazo muti mbega ikiringo cyongewe umuhuza mukapa mbega gisiguriki ubwa mbere gituma abavuze kuvugana ukuri turi abarundi ni ikintu cyiza cyane ikindi nuko tubanza tukemera yuko hariho ibiganiro byabaye mu gihugu kandi cyangwa icyo bishika ko aho abarundi barenga imiliyoni cumi baserukiwe n'abantu batari bake benshi cyane abarenga ibihumbi 48 ku rwego rw'intara bombi nyabwo ina bitana tuvugwa ko mine hari mu kiringo bazi ku kibazo cyo Burundi kimwe kare kasi kari guseruko hari makaradi akare kasi kari guseruko karashoboye kwitunganiza ibyako ariko gituma nibaza abakuru b'ibihugu n'ibyo bihugu byo mu karere muri inama yabo igira 19 yabaye kuva ku igenekerezo rya 2023 ruhuma umwaka basabye ko umuhuza Benjamin Mkapa yobandanya kugira ngo kumbure asozere ku tubazo yo yarasigaje kuvuga rero ngo ntacyo turashika ko ku byicaro bine amaze kugira bibaza ko atari byo kuko mu biganiro biheruka muri azi yuko wenyine mu Rwanda kuri raporo yatanze yemeza ingingo nyinshi avuga dushika 19 avuga ati nasanze mwese imari zose mwabihuriye ko bazi ko yatwaye turi hariho n'ibindi yavuga byo kumbure bishika 12 bibazo kumbure tutahurira ko ariko nibyo ku ruhande rwa leta twe twari twaserukiye twasanze muri ibyo bibazo bishika 11 yavuga atahurira ko ibishika 9 bitomoye kandi tubyemera nuko gusohora rero amaze gufata raporo yiwe hanyuma murumva yuko igice bimaze kuba hari icyambe cyashitwe ko bamuhaye ngo kagiye rero kumbure akavuga ati ngaho kango nongono gasigaye byose bikagenda gute hanyuma nuko nibaza bimeze n'ibisanzwe hanyuma kandi na cyane cyane ko mu byo leta dusaba turamusaba ko ntituri duhakana ibiganiro ko bitashaka kubandanya turava ku ishuri no kubandaniriza naho hatoba yarushaka abandi Bujumbura cyangwa mu gihugu kugira ngo aduherekeze mu kwitegurira ayo matora urumva rero hanyuma ikindi nuvuga ubone ko hari ikibazo gikomeye aha bavuga bati leta yagoranye ntabwo leta yagoranye ku isi nzima mwese murabizi yuko iyo umuntu asohoye umuheto ni ukuvuga ibigwanisho agomba gutembagaza ubutegetsi ku nguvu yafashwe ingene bigenda iyo yirutse aguma arondegwa n'ubutungane ikibazo rero harimo abanyamahanga bari babafashije bakoranye nabo bakaca bagomba kubagira bera mwarumvise muri kirikiya bagomba gutembagaza ubutegetsi mwazi aho gombye kugira mu bihugu byose imanza baciwe n'ingene bimeze kandi aho ni ku isi ikavuga iti dufatira abantu bose icyo nishabaye nta yindi ntama mirimo
hari ikibazo
bashaka kwigira intama kandi bari mu bagombye gutembagaza ubutegetsi bamwe barafashe baraciye ububanza abari bashaka kwicuma hariho abantu batarenga 34 barondegwa n'ubutungane abandi barundi bose niba badufatire abari bari gutungana iyo bari bahubutunga rwundi baciye urubanza cyangwa bonyere bafata baciye urubanza
ariko
bidaca bihera ikibazo ya barundi barimenyeye kwa mabiri gutegetse ku ngufu bacabigira akamenyero kudahanije
ati bibutenje ati mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Elise ngenda kuri yo mwiriwe neza
iwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
ego nagomba mvuge uno musi utego tuganiraho
ego
nagomba mbaze kwanza mushikana nyangoma ega ikibazo cya mbere ndakiroreshe kwa nyangoma nagomba mbaze ega nyangoma wewe uhunga utanguza umuhari rindede ukajya mu ishyamba bari muhunze bahageze kwica umukuru w'igihugu mekero ndadaye ega abamwishe kijya gihe uno munsi hari abo bakigegeye ego uno munsi monumenga uno munsi nibo muri kumwe ngo muri kumuharanira ngo amahoro mu gihugu ega byagenze gute mu kubundane kandi ugamba aribo babateye guhunga ego uno munsi urabona abo babateye guhunga bwa mbere yuko aribo bashobora kuza imbere mu gutora inyishu z'ibibazo biri mu Burundi uno munsi ego kwanza cha kabiri ndakinoweza kwa umushikanahe avugira ushikanahe intwara yo hagati mu gihugu kirasi ibona abantu mubaze nimba tutihenze yoba yarize ikintu bita conference atari nimba yarakize mbega hari ahantu hize yuko kigeze gitore gihoshe hanyuma intererano nagomba mbwire nyene terasi jyewe umunyagihugu mutoya idogera leta cyane kuko iriko yita mu bintu idashobora ikibazo gihari si ikibazo cyavutse mu 2015 ikibazo gihari nicyo n'ubundi hariho abantu abazungu n'uvuga abazungu bashaka kuguma bafasha abantu bateje ibibazo mu gihugu kuva mu myaka ya 60 mbere na hambere yaho bashaka yuko aribo boguma n'uvuga bafite ijambo mu gihugu rero igituma mvuga yuko ibyo repliko yita umutego ishobora kukemura ikibazo gihari ahubwo ntira ingene ihindura ubutumire ukuntu ubutumire budotegurwa bongera ibyire n'umuhuza mukapa kuko sinumva neza yuko odifax yatanguje imigumo ku 93 akaba n'ubu yahagarutse mu 2015 nabo yatembagaje ubutegetsi yuko aribo badotera inyishu ibibazo biri mu gihugu.
Murakoze Elize, reka dutangwe ku mushyanahe nyangoma ikibazo mwambanjije duga ku ijambo mu kanya gatoya mushyanahe nyangoma.
Ego abuze yuko narunze nkashinga CNDD murabizi iyo irongoye abo n'abantu biyongoye kuri CNDD bakabiyita kimwe kintu bise CNDD FDD akona gaciyemo rero abagira ati hariho abagandagiye dadaye batumye hadukugwa mu gihugu hanyuma avuga yuko ngo abo twaba turi kumwe ariko icyo ndovuga ko ubu abari ku butegetsi nabo barongoye uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nari nzi yuko bari kuba baratanguje imanza kugira ngo bashobore gufata abo bose bakoze ishado mu gandagura umukuru w'igihugu nyine icyubahiro Ndadaye Melchior ahubwo icyo kibazo wewe rero Elize umbajije mu gitumbereze ukibaze cyane cyane abo bari ku butegetsi bafite
ego mereka tubaze mushyarahe Terence Nayiraja agirisha avuze ku byashikirijwe ku kibazo cyashikirijwe na Elize ngenda kuri
Mukubera harakanshi ikibidi yavuze ngo yoba yarize nicyo ntakurikiranye neza ugasubira mu gatoya cyangwa ukasubiramwo.
Yari yavuze ko waba warize ibintu byerekeye gutora inyishu z'amatati, akaba mu majambo make avuga ko leta ariko yita mu mutego ingorane zatangwe kuva kera, ingorane z'u Burundi, akaba asaba yuko ahubwo akaba asaba ko
kiwe nkuko bivuze ingorane leta ntivuga yuko iyo yaje ku 2025 n'ibyo nabyo twashe hayo na maraporo amatayo bagiye bandika ngo ingorane ubundi bwatawe kujya mu ngorane mu 2015 oya nibaza ko nyango makuzu yatoneye izuba azi ingene byagenze n'amako bayabonye mu myaka yarengaye nta n'umwe atazi ingorane z'ubundi zatanguye igihe abandi bandi kwikukira haganaguwe inshungu yo kwikukira kwa Gasore na nangu watazi uki iwa la jagu ya minutatu na gata anu ili laga na gura alashinga mateka wose watu na nangu watazi jawa ili mirakabili aho nyaga mabuga wa huu unga weijo hundi afangu wa shama jane alavi diwe nyene
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe kwijwe rya Amerika. Ni kurubuga rwa Facebook rwijwe rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Nuko ncuti bakunze ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hari inkuru y'ibugagwa ry'amasengero mu gihugu cy'u Rwanda twari twabemereye ariko turaza kwigaruka ko igice isaha imwe n'iminota 30 mu kibanza cy'iyo nkuru tusubire mu Burundi gato aho sentare nkuru ikukira intara ya Muramvya yenguruje isango yo gusoma urubanza rw'abanyanyi batatu bishira hamwe parseme gishinze guhamagarira Barundi guhindura ingendo yo sentare yasiguye ku rwo rubanza rwigije inyuma kuko umwe mu babwirizwa kurusasa yakitswe na magara menyesha makuru ijwi rya Amerika imuramvya Raymond Zimana aratubandaniriza ino nkuru
aho gusomegwa ugwaciwe baserukiwe n'ubaburanira umushingwa manza Joseph Niragira abanywanyi batatu bishiramwe parseme yamagarira abarundi guhindura ingendo kugira abashe kwiterambere rirama beretswe ugwandiko rubaha iyindi sango yo kuwa 12 ukwezi kwa gatatu 2018 umushingwa manza wabo banywanyi ba parseme yemeza ko akurikije amategeko aravyimvo yatanzwe na sentare
kushikubu nta kirononekara ubwa mbere urubanza barasubije inyuma kubera umucamanza umwe yari yarushashemo yari ya hawa yandi mabanga aho urumva imvo itumye iryo soma yugo rubanza rutaritaba no kubera amagara yakitse umucamanza umwe yari yarushashe mu gihe kwaje mu mwiherero amategeko ivyo byose arabirekurira ni ngorane ndikembo namu twibaza yuko ku iyo tariki ya 12 z'ukwa gatatu ngo rubanza bazorusoma ntanke
mwishiramwe parseme naho nabonye ne bemeza ko amategeko yakurikijwe Faustin Ndikumana rirongoye asaba kwisango bahawe yoba nabanduka kuko atari rya mbere imvo nk'iyo itangwa niyo sentare
turavye ibintu bifura kurekugwa n'amategeko ibintu yabi bisanzwe nyene vyemewe turaheza tukabikengwa naje duheza ngo tuvyinuwe ko ti turavuga tuti nuko guheba rukanyaruka kuko nubuheze jo bundi harabaye umwe wo muri siege atari yash kuba hari hamara urasubira inyuma gatoyi ico twifuza ubu nuko tariki 12 nyene kuva mu nzira nyene umuntu akamenya ikirimo bikava mu nzira
abajijwe icyo yiteze muri zosomwa umushingwa manza Joseph Niragira nahasabira abo aburanira kwambe kwizera yabwiye ijwi rya Amerika ko arindiriye ingingo sentare zofata
usomegwa urubanza ni kimwe ikivamwo nacyo ni kindi turize yuko tuzorusomegwa mugabo ikizovamwo tuzovyumva uwo munsi twibaze neza yuko tutazosubira gusubira inyuma twibaza neza yuko uwo munsi bazoheza bakarusoma niba abo tuburanira abo dufasha bera bere ikizova mu tukirindira nyigishi awo vuga ngo gwibinibi ariko dushaka yuko abo tuburanira bo kwezwa
abanywanyi batatu bishiramwe parseme ni Emmanuel Shimirimana serukira iyo shiramwe mu ntara ya Muramvya Emile Constant Gatora rirongoye muri commune Mbuye na Marius Nizigama serukira muri zone Buhangura bafashwe mu kwezi kwa gatandatu 2017 bagirizwa gushaka guhunga abanyo mutekano wo mu gihugu hagati no gucaka gucanishamo gwaruka gwo mu migambwe umujikiriza manza akaba yasabiye yarongoye parseme mu ntara ya Muramvya umunyoro w'imyaka 25 ni hadabu yo miliyoni y'amafaranga y'amarundi mu gihe abandi babiri basabiye gufunga umunyoro w'imyaka 20 ni hadabu yo miliyoni y'amafaranga y'amarundi imuramvya Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Raymond Zimana arakoze cyo kimina bamenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico baterera muri ano makuru n'ibiganiro twari ko turabashikiriza muri kano kanya turaza kongera mu kirundi n'ikinyarwanda gice saha imwe n'iminota 30 amwe mu makuru turiko turaca ijya nino ni nk'igitero cakorewe kubagera kuri ku banyagihugu bagwiriyemwo ubwoko bw'abahutu b'abakongomani ico gitero rero cahitanye abagera kuri 9 muri abi 9 bane n'abanyagihugu batanu nabo n'abarwanyi bo mu mugwi Mayimayi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo idonido ni samaya n'iminota 30 turaza kandi kugaruka kuvyerekeye yugagwa ry'amashengero mu gihugu cy'u Rwanda inyuma yo leta ivugiye kwizo kugara ayo masengero yose adakwije ibyangombwa Diane nahazwe twari kumwe na Facile Gebehu tubifurize kuranigwa.